Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Hili watutu wagenzi ba radio Nzamba gateka kaa wetu kumusu wakani gilekezu jagata natu gitugutu umakawi mbili na milongi na kabiri tulabaha ye ikazo umarano makuntu wa teguri ye ayanaka waza kuwa agizwe ningingo huru huru zikulikira. Abanyagihugu wo mu ntara ya Kayanza bariyamiriza ihonyangwa ryagateka kazi na muntu ryakorewe umwe muri we yafashwe n'igipolisi hari mu gitondo cyo kuri uyu wa kane giye yaragiye ku maziko y'umubyeyi wiwe bibaza icabuze kugira babanze bamurindire ave ku rugo rubanza twabateguriye muri ano makuru. Impunzi zo mu ikambi ya Nativare mu gihugu cya Uganda zirugarijwe n'ubukene buturutse kwiduga ry'ibifungwa n'ibindi bari basanzwe bakenera bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ACR gufatira kw'iryo duzwa mu kubaha imfashanyo basanzwe babaronsa. Umusirikare umwe ni wamaze kumenyekana ko yahitanywe n'intambara izimaze imisi mwishamba cimeza rya Kibira igisekare cy'u Burundi coba kiriko kiratana mu mitwe n'umugwi FDLR kugira bawutuze muri iryo shamba mu kanya murakurikira idonido ijyana makuru musangwe ikaze.
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru mu gisata cy'umutekano niho tuyahera. Umusirikare umwe arasize ubuzima mu ntambara zimaze iminsi mu Kibira. Izo ntambara zikaba zihuza abasirikare b'u Burundi n'abagwanyi ba FDLR. Umwari w'iterabwoba wakozeho nyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda ubundi umwe akaba yarakomeretse. Izo ntambara zikaba zigira zimare indwi zibiri muri icyo shamba aho abasirikare b'u Burundi bavuga ko batujije uwo mugwi bakanawukura ku birindiro birenga bitanu wari warashinze muri icyo shamba mu gice cegereye urubibe rw'u Rwanda mu ntara ya Cibitoke. Colonel Floribert Biere kavugira igisigare cy'u Burundi akaba atacyo arabishikiriza ko kuri izo ntambara zimaze hafi indwi zibiri. Ni nkuru twateguriwe na Evelyne Mukeshimana.
Abo basirikare umwe yishwe uwundi agakomereka nabo mu ikambi y'amajana abiri na mirongo ibiri na rimwe irongowe na Lieutenant Colonel Niyondavyi. Amakuru atangwa n'abasirikare amenyesha ko abo basirikare umwe yishwe uwundi agakomereka baguye mu ntambara bamazemo hafi indwi zibiri hamwe n'umuhari FDLR urimo bamwe mu Banyarwanda bagize ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane. Abasirikare bo muri batayo y'amajana abiri na mirongo ibiri na rimwe hamwe nabo muri batayo y'amajana ane na cumi na kabiri bakaba bamaze hafi indwi zibiri bariko baratuza uwo mugwi. Ayo makuru abandanya avuga ko batujijwe ahitwa ku ntebe y'umugisha n'ahitwa Karandura ahari ibirindiro bishika bitanu. Mu gikorwa cyo kubatuza abagwanyi batari bake barahasize ubuzima naho amasoko yacu mu gisirikare atavuga igitigiri nyezina cabo. Ikindi bavuga ni uko inkozi zirenga cumi zafashwe. Abasirikare babiri uwakomeretse witabye Imana bose baciye bajanwa i Bujumbura kuri uyu wa gatatu uheze. Uwakomeretse ajanwa kwa muganga uwasize ubuzima muri izo ntambara nawe ajanwa mu buruhukiro. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko abasirikare b'Abarundi bashimishwa n'ingene ibyo bikorwa bya gisirikare bibera hafi y'urubibe u Burundi buhana n'u Rwanda biriko biragenda mu guhana amakuru na bagenzi babo bo mu Rwanda ibituma ibikorwa barimo bitagorana. Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi akaba atacu arashikiriza kuri izo ntambara zimaze hafi indwi zibiri mu ishyamba cimeza rya Kibira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke.
Evelyne Mukeshimana urakenuye mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu mu ntara ya Kayanza umugabo azwi ku izina rya Claude Irankunda wo ku musozi Kivuvu komine Kabarore niyo ntara ya Kayanza yafashwe n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa kane mu gihe yari mu cyumba cy'uruhukiro kiri mu bitaro byo mu Kayanza aho yagiraje gufuba sekuru. ujo ya fashwe mwo harimo no gukubitwa bikaba byababaje abo bagira bajane muri ugo rubanza rw'amaziko bakavuga ko nubwo yoba yari yagirizwa ica hatari kubuzwa kuja kumaziko yuwiwe ngo yongere aborezwe igufa ni nkuru twatorejwe na Josephine Johnson Nkunzimana
hari nk'igihe cy'itazibizo mu gitondo kuri no wa kane aho abantu bariko baragwira ku cumba cy'uburukiro cyo ku bitaro byo mu gisagara cya Kayanza bitegurira kujya gufuma umutama wabo yitabye Imana uwitwa Claude Irankunda wo ku musozi Kivuvu na Komine Kabarore niho yazabona imodoka y'igipolisi irimo uburongo iperereza mu Kayanza n'umugwi wa polisi baje kumufata baherekejwe n'umugwiza atunga azwi ku izina rya Viseni wo mu gisagara cya Kayanza ariko nawe nyene avuka ku musozi Kivuvu kandi nawe nyene akaba ari umwuzukuru w'uwo mutama bagira baje gufuba baciye bafata Claude Irankunda uwo nawe yagerageje kwigwanira kugira ntafatwe eka n'abari aho bakoze ibishoboka ariko aruhira gutwagwa mu biro by'iperereza byaho mu gisagara cya Kayanza abanje gukubitwa kandi ariko n'amapingu ivyo bikaba vyababaje inshuti n'abagenzi b'uwo yarafashwe bikavugwa ko yoba yafatiwe amadeni afitiye uwo mugwiza atunga asanzwe ari umukoresha wiwe mu byo gucukura ubutare aho muri komine ya Kabarore nyine icyatangaje abari aho ni uko ngo rubanza rwo gufuba uwo mutama yaba uwo mugwiza atunga yaba uwo yafatishije bose bari baruteguriye hamwe abari aho bakaba baneguye uwo mugwiza atunga bakabona ko yari kubanza kumureka akaba gufuba wiwe basanzwe banasangiye kubera bose barabuze ukuru biwe amakuru ava aho Kabarore akemeza ko uwo mugwiza atunga yavuye agaruka aho ku nyubakwa y'uburuhukiro aho yavuye n'ubundi aza kwifatanya n'abandi mu byo kubandanya urubanza
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri we zitatu akaburungu inzamba akaburungu org
ana mukuru kuri radio inzamba gateka kawe muriko murakurikira cyo bandaniriza ari mu ntara ya Muhinga amidogo ari yose kubanyagihugu baba ahitwa mu Gakashi ni kumutumba wa Mukoni muri komine Muhinga abanyagihugu bavuga ko bamaze izwi zibiri batagira umuyaga nkuba bakavuga ko uruhombo ari runini cyane basaba ishyirahamwe Regide zo gutorera umuti ico kibazo mu maguru masha kuko iryo kena ry'umuyaga nkuba ririko ratera ubukene budasanzwe inkuru ya Pierre Gahungu
amakuru uruganda rwanagira inzamba rukura mu banyagihugu bo ngaho mu Gakashi ku mutumba wa Mukoni atumenyesha ko haciye indwi zibiri zuzuye neza abanyagihugu bo muri ako gace atamuyaga nkuba barigize tubafise ayo makuru akabandanya avuga ko iryo kena ryaturutse ku cuma cyitwa transformateur kiyungurura umuyaga nkuba barigize ngaho mu Yinga acapfuye abakoresha umuriro mu mirimo yabo ya minsi yose babura mikoro uturero twa hafi ni nk'abakora akazi ko gufatanya ivyuma abakora akazi ko kubaza abamwe mishati abafite uburiro n'ubunywero abo bose bakaba basa n'abahagarika imirimo yabo biturutse kuri iryo kena ry'umuyaga nkuba mwomenya ko atakwezi kwijana ngaho mu ntara ya Muyinga hatavuzwe icuma bene ico ca transformateur kiba cahiye abanyagihugu bagasaba ishirahamwe Regide zo gutorera umuti ico kibazo kubera iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwaragiye inzamba agateka kawe rwarondeye urongoye igisata ca Regide zo mu ntara ya Muyinga kugira atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka
Pyegahungu urakenuye unaho tubabwira yavugwa mu gisata cy'impunzi aho ibiciro byabaye murengera mu ikambi y'impunzi y'ina Kivale mu gihugu cya Uganda muri amezi abiri aheze ibiciro by'ibifungurwa bikaba byariyongereye gushika ku 3% impunzi zivuga ko kubaho bisigaye ari nk'amagendera bagasaba izo mpunzi zigasaba abagira neza kubandanya babafasha kuko izo mpunzi ngo agafashanyo zahora zihabwa n'ishyirahamwe HCR kagabanutse ku rugero rwa 40% umviriza umwe muri izo mpunzi
ubuzima bwaravije kandi inzara ikibanyishi ndiri ngaho mushumva yuko nigura ikivi kibanyishi mbere hari inzara abantu barwaragurika abanyeshuri barareba amashure ubusambanyi buragwira n'abapfayimwe na rimwe mbere bagapfa kandi batapfuye mbwaho ipfuye ndafatira ku biciro by'ibiribwa ibintu byarabyize ndaga ndagura n'akarorero umuceri mu mezi abiri arenganye cyangwa atatu inabasuma cyane cyane ku mifuko y'ibiro 25 gahora kagugwa hakiraho umezi abiri arenganye umifuko w'ibiro 25 w'umuceri wagugwa 180
Uyo wakaba ari umwe mu barundi bahungiye mu gihugu cya Uganda hari mu kambi ya Kivale nino ngare uduciye dusozera ano makuru turiko tubashikiriza mwakoze mwe mwese mariko muradukurikira mwakoze mwese abadufashije kuyegeranya Eddie Claude na rekonda bashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza amahoro ayiwanyu.